Nufi uvugano, nufi ukora
Urabanza wibaze
Nufi umviro
Chuti bakunzi, wiki gani urabanza wibaze Diniteka, chukwa na musa Daba nikaze, jokutega vili Kikani uchuno musi Kiremeshe jwe na Apoloni Dusabe Daifashe jwe mo, nishirahamu la benevolencia Na yo akagakino, akabariko Katanguli ikino kigani ilo
Sorongora
Chaku, chaku Oya shanyaru kanidwa vedu sanga Ugwa gwa baru tumara nyi kwa kabura E shanyaru kanidwa
Kirazi Oya mwishu anju Ba mwishi ngeso
Kweriki
Uguri kurwanza tubiye ko
daruzi nyene
ubone tubiye kuca kumazi kunya kwigendera kabura na ujiga wivugira ibyinzagwa agume ngo tubiye bo bukwe
ndagusavye shacha
oya najugwa ngo ndarukunda
none tubire
ngo ngo ndarukunda mugara uryoshe
nezero ntaye kabura yaragodotse nkuko nabandi bama bapfuye ubigisigaye no kumuca kumazi tumunywere tumuherekeze neza nawe yiruhuki
kanda ho nyene aho tagere nisonura abana yuvuka Ewe, yabaye ngarero.
Nibiki?
Ewe, munguwe. Ewe, umuntu arambare mu nzira. Mbe basha yafuye.
Mbega basha ninde.
Ewe, ewe, uranyumva.
Kirazi, aracahema.
Yo,
ewe, yo, bamukubise bagwa kumwica. Umutwe wose wuzuye inguma.
Ariko nawe urantwenze. None ujya n'ubwamero ubona umuntu yakubise
utiki
n'ubwamero ubona umuntu yakubise sabona bama baba sekeje imisi yose none zibisanzwe
ibisanzwe umuntu yaza kuva kirazi
ehe nari
mfasha ariho
eka nawe
fatira tumutabarize hamuheze uravuga ya muri
ute tugire gute
ingo tumutabarize
sha oye byari byo byose nta kintu kiragushikira no kuri kw'Imana
kumushuka katwenga
oya mwe nta kintu muba mu
bona aho nasoni
reka kungora
ubone umuntu yakubizwa hakwa kwicwa ha muje ngaho witwengere ukumego ntacabaye
sorongora
tufatiye kwa gakino aho kirazira na cago umwe wese yerekanye nyifato itandukanye n'iyundi Igihe bari basanze mu nzira umuntu yakubiswe ari ku mviro abanyagihugu n'indongozi bo ku mutumba Kabere muri komine Mugina mu ntara ya Bujumbura nabo uravuga inyifato zitandukanye bakunze kugira iyo basanze umuntu ariko arakubitwa yagirizwa ubusuma tanke uburozi
hari umuhungu yivye bitoki hama bamuzanye nyene uwo muhungu turiko turamubaza ahubwo ashaka ko agara ashaka kugira ngo ahava tugirira nabi Kujya twa matura mufata turamukubita iyo nyifata cyatumye tumukubita nuko igihe cyose niwe yamatwiba yamyatwiba cyane kabisa
yo puba narasanze ahantu bariko bakubita abahungu batatu ngo bibye telefone ndahashitse nahise mbaza none mwebwe nikubera iki mufata abantu batatu mukabakubita bose ngo bibye telefone none telefone yibye abantu batatu uwo muntu acarapuka ukuje niyo telefone bayibye n'ukuje nari kabagiriza aho hantu ngo bahungu batatu bahaciye mbonye yuko bohapa babagirira nabi naciye ndababuza nimureke gukubita abo bantu abo bahungu batatu naciye mfata umuhungu umwe ndamutahana muhiri wanje abandi bahungu babiri ndabacumbikira ku wundi muhana ntibarare muri politiki z'uko boburana uko bibye yo telefone hali mwito alicho kihe bukeye nati nutenda wakoranya ndawa koranye ndawa sambisha maja kupa sambisha wabahungu kwali batatu wala angha kwemeli yo telefone muka wakubelu wa muntu mwene telefone nawe nalale wanghabo nako atalu kubesha wabahungu mwa wabahungu hali mwo umuntu ya yoba ya mwimza telefone nachiyenhe teka wabahungu kwali batatu ukoranya mafaranga wakali hiyo telefone cyatumye nahisemo kugira iyo myifato jewe abantu benshi baranyitura nkabuzuriza nkabacira imanza naho nari kubajana n'ahandi hantu nuko ibyo bintu byari kugenda gukubita si wo muti
jewe ni benshi nsanga bariko barahohoterwa babakubita kubera intege nke mba mfise mugabo sintinya ndisukamwo nkababwira ati nyamara uwo muntu iryo kosa ryose yoba yakoze rekeraho ni mu mujyane mu butungane uheze abari bwo bumubaza kuko mwebwe nta matohoza mujejwe mbere ahantu ntuye vuba mu kwezi kwa gatano narasanze umuntu w'umugabo avuze ati umuhungu nzanye sanze ari kanyugurura inzu ndavuga none yari yibye ngo yango ari kahinda yugurura none ni mu mujane mu butegetsi cyo bakoze bahereye kamakofa toya nyabuna ni mugeza aho jana wa muntu mu butegetsi kandi buri hafi bonyene bikorera amatohoza mugabo mureke kumusindikariza ubuzima hari n'uwantwaye nanjye ubwange telefone ntabaje babuze batireka tumukubite arayemera oya kumukubita harike yo yemezwa n'inkoni ni muza tujane nawe nanje nsikuru uko byagenze mu butegetsi nibampebuza ndaheba nibamurihisha randi hatwaragiye muri police arayemera yarasinye mugabo ntiyayindishe yabaye yaratanze 200 ngarandazo yazana ntiyayazanye n'ubu ndamubona nawe akambona ariko iyo telefone narayihebye kandi yarayemeye hari n'uwundi muhungu we mbere n'urupfu yari yarubonye yarashwanye ngo n'umupolisi aca yirukira iyo ndi yashikiye nyine mbona ko umupolisi yarumye amufukamitse ngo sezera jewe mbere icyo nakoze kuko nabona nta kundi nari kuba nkimutabara naciye ndamubara arakuku wa mupolisi acaramaramara caramureka n'ukuvuga umuryango w'iyo wose uvuga ati narakoze igikoko igituma rero ntoshigikira ko bakubita umuntu bamusindikari ry'ubuzima batazikariwe hari uwaziri ukuri n'uwuziri ikinyoma nico gituma rero je wahongeze hose ntemera ko bahana umuntu ngo yakoze ikosa nemera iyo bamushikanye mu butunga hama amatohoza agakora agahanirwa ikosa amatohoza agetse
yewe mu byukuri icyo noba narakoze ari umuhungu mayigeze kwiba hama amaze kwiba haza umuntu umugabo amaze kubona uwo muhungu rero icyo yakoze aho kugira ngo amutabarize ahubwo ni watanguye kumucinyagura inkoni gushikaho no kumuca mbere bawumwica nanjye ndavuga ati yamara rero none wewe kuri umutware kuri umutegetsi none nawe ugira umere nk'abandi aho uwo mutabaye ngo mumuture ubutungane nca ndazanye ndabivuga ati ni ukuri ntimwice umuntu nimumujyane mu butungane ubutungane bwihanire kuko mwebwe nta tegeko mufise bwo kwihanira ndetse imana ko twayikoreye ibibi birebire kitaraduhana mugabo mwebwe abantu mukaba mushaka kuza mwihanira ku bintu bitabaye n'ukuri uwo muhungu icyo nakoze naciye telefone umupolisi tinyabuna kubera nawe ndamufise inomero tinyabuna nyaruka hano mukabasaze tibarariraguye nimuze mutabara umuntu mumujyana uwo mupolisi kubera yakora kuri interbank yaciye azanyaragurika cafata wa muhungu baca bamushyira ku moto aho kugira bamujyane kwa muganga bambure bamuvuze baciye bajyana hehe iyo mu gipolisi ibyakurikiye ntabyo nzi iyo nyifata yo gutabaza nuko nabonye hamwe hamwe umuntu azira ubusa ahandi naho akazira ukuri mugabo naho yoba azira ukuri ntabwo waca ushinga ku muntu apfa amaraso yarimwe n'imana ngo uce wica kandi ubutungane buhari
ngira ndababwire ibyabaye kandi byabaye nyine kuri jewe naragiye nka kujya nyine witegura ngo ukore isuku ndoze ibirato by'umugabo nshira ahantu nagize renda avuga ati mpa bya birato ngize nje kubiraba ndabibura casanga kumbe hari agahungu kaha mu kabere nyene kiba rubi nagize nyambona birato ndarangisha ndabura acaza umuntu ngo nkwereke ngo hari umuntu ngo aguze ibirato ngo bimeze ukunuku canumva nibyo candagenda nyaruka rero uhanyereke candagenda nyamuhungu cyane acavuga ngo ngwino ngo nkwereke ngo na nyamuhungu ndamubonye ahantu tisawe direka tugenderere ja turagenda baca baramumva ati ntimumukubite mugiye gusa nshaka mumufate mumubaze aho yabigurishije asha karundi kace ibirato ngo nukuri ngo nejana bitoye ngo wari wabyanitse ngo nimuze rero ngo ntibankubite ngo munyere ngo ndabereke ngaho ngo nabigurishije candagirene candagenda mugabo yabiguze ko ngo utegeza kunsubiza amahera ngo yabigurishi ngo namuhaye toyaye muti ati wewe niwitonde tubanze tugirene tubyumvikane ko umwana ngo none ngo ko nabyemeye ngo mushaka ngo mungire ati ntawa gukubita titenje nta muntu agukubita mbona tuko wemeye ikosa ntacuba ntanko nibigeze bamukubita ariko bari batanguye ngo bamukubite ngo uyu ngo yarakamonoje ngahimukabere ngo niwe yirirwa yibi bintu by'abantu ngamadungo yaramenaguye ati mureke ntimumukubite yemeye ikosa ni mumureke sinari kubigira kuko ndazi inkoni zirababaza umuntu umugiriye nabi ategezwe kuja mu bitaro imiti muja ko wabamukomerekeje narabona ati kini kiremwa muntu ntibashobora kumungiranira nabi kandi yemeye ikosa nta kuntu yoba nabi kandi nana rose ibyo yantwaye yatemera ikosa twaca tuguma tuja mu butungane bakatwumviriza
bakunda ubukize Shadrack umwe muri batanu batwara umutumba Kabere muri komine Mugina nawe aravuga uko yifata abonye uri kakubitwa yagirizwa ikibirunaka nk'uburozi cyanke ubusuma
jewe imyifato ngira kuvaho ngiriye mu butware itandukanye niyo nakoresha ntaraja mu butware kuko naraja mu butware sanze bari kuba kwita umusuma canke umurozi najamwo mugabo amaze kuba umutware ku biganiro canke amaseminari nagenda camwo hari impanuro yagiye anyereka no mwifata no gira hari uwitwa Bosco ngaha yavuzwe ko ari umurozi sanga bene igihugu bashwaye n'inkoni abandi bafite imipanga n'imbugita bamaze no kumugaramika hasi ngo bamukerere nashitse niterabwo ndahenura noneho maze gushwaza abene igihugu basubiye inyuma gato naciye mfata telefone mpamagara igipolisi gica kiraza uno Bosco baba baramutwaye mu gipolisi gatoya basa nk'abamufunze kugira ngo aronke aho nawe aturiza hanyuma abone kugira amatohoza
Brigitte Shimirimana akurikiranira hafi byo gutsimbataza amahoro mu kibano aravuga inyifato ikunze kwibonekeza iyo hari umuntu ariko akubitwa yagirizwa ubusuma cyangwa uburozi
uko ndabimenyereye iyo hagize umuntu yagirizwa ubusuma cyangwa ubundi bubisha inyifato nkunda kubona ahubwo sanga batandura no kumenya yuko ari byo cyatari byo usanga bacarondera kwihanira ugasanga abyemera harufashe inkoni harufashe ibuye ugasanga byukuri uwo muntu nawe babeshegwa ntafise ukuntu ashobora kubivamo igituma babigiraje biranyobera kubera kuko sinzi uko ari kamere k'abantu sinzi uko ari kubera abantu usanga babona bati niyo twagenda kubishikiriza abajeje intwaro buhava batabahana novuga ko ari ubu bise nyene bw'abantu buri mu bantu kubera kuko nta kintu cyotuma umuntu bamubwira gutyo bataramara kubaza neza icyabaye novuga rero ko ariko abantu bameze ko ari kintu ariko kibi n'ukuri abantu bakwiye kureka nibaza ko kandi habayemo n'ubwoba bwo kuvuga bati uwo muntu reka tumubane kubera kuko n'ibyabandanya bizuhave dushikira natwe harimo rero ubwoba ariko hanini harimo ukutiyumvira yuko umuntu nawe ashobora kuba kumbure bitari byo no kutiyumvira inkurikizi zabyo
imbere yo kuvuga imbere yo gukora banza wibaze
abanyagihugu ku mutumba Kabere muri komine Mugina mu ntara ya Bujumbura nubwo bagira inyifato zitandukanye iyo basanze umuntu ariko arakubitwa baremeza ko inkurikizi arimbi na cyane cyane mu gihe uwo muntu ariko arakubitwa apfuye
mu gihe byagenze uko nta muntu umwe atabaje hamwe umuntu arakubiswe gushika yitabye Imana ingaruka zica zihaba nuko mu muryango wa wa muntu ahavuka namwe muri babandi bamwishe bacha hacha habaho bavuga ati ko mwatwishe umuntu natwereka natwe tubice natwe tutora ubundi tumwice na bamwica n'ubundi bakana bagaca bafata ubundi babo bakamwica bigaca riba kumwe ko ihori hori kubera ko jewe mwanyici umuntu reka nange ndabicere rwanyu hama basiga n'ubundi baca bica ubundi gucyo gucyo ugasanga mu muryango canke mu kibano bagiye barabana ayingwe nta gushobora kubura umuriro nguze kurahura kujya mu banyi ko yakwiciye umuntu niyo ngorane rero ici haba mu muryango canke mu kibano
ingaruka ziba kuri aho hantu haba ingaruka zikomeye cyane rwose kuko iyo hantu biciye umuntu habuze gitabara hazi gipolisi abantu bari aho bose nta n'umwe asigara babatwarira rimwe bakaza gukora amatohoza urumva rero ahantu havuye nk'abantu 10 mu ngo 10 zikasigara zigaragara kubera uwo muntu biciye ngaho aho hantu habikibazo kigoye gose
bakundukize Shadrack mbe nize nkurikizi zikibiraho mu gihe umuntu ariko arakubitwa yagiriza uburozi cyangwa ubusuma amabandi bakacabajana go bakamukubita
mu gihe bariko baratera amabuye uyo muntu ariko batera amabuye arashobora gupfa arashobora gukomereka n'abahagaze bariko bakora ico gikorwa nabo nyine amabuye arashobora kubafata cyangwa ugasanga ajungije umupanga cyangwa imbugita irafashe n'uyundi mu ico gihe kandi umuryango w'uyo muntu ariko aragirwa nabi nawe uraheze ugashavura urashobora kuza ugasanga mu kiringo bari bizeye ko hakomereka umuntu umwe cyangwa hapfumwe hagapfa abantu benshi batandukanye izo ni ingaruka nyamukuru zihuta gushika muri uyo mwanya
Brigitte Chiminiman ingaruka nizihe mu gihe umuntu akubiswe n'abantu akabura gitabara hanyuma gapfa
baca baca mu migwi birumvikana yuko abari umugwi wababaye ngo bawuhaniye umuntu bamwitse umuntu n'umugwi witwa ko ari wo wababaye bose rero gatusanga kwabaye kwanko ruzokwamaho hagati imigwi ibiri kwanko rurashikana no kurupfu rurashikana kwagirizanya ukwihorahorana ugasanga cyari cyane n'ibintu bitazokunda ko bihagarara bizoshika mu buzuku n'abuzukuruza abazovuka bose bakumva ati hari abahabaye ibi hakacaga umugwamu kibano
Tukibandanya n'ikiganiro banze bete cyuno munsi abanyagihugu ko mutumba kabere muri komine Mugina buntara ya Bujumbura batubwire inyifati bereye mu gihe umuntu ari karakubitwa yagirizwa uburozi canke ubusuma
bica umuntu bavuga ngo baza kurya imiceri ngo kumpimba bagata none amaherezo yabo nayi ahubwo ni baza tukirana igikungu bwo kwicanya tubushyebe tubivemo ubonye umuntu agira yicuri nawe ntuzocyica ngo nuko kanaka ngo ari isuma ngo ndamufasha isuma nganyije ngo canye ngo numurozi nawe oba bamufatanye itonga kizire kwihora iyo rihorera imara umuryango
imyifata abantu bogira umutima wo gutabarana bakareka kugira umutima w'ubugome ngo bihanire tukagendera kwitegeko cyo kutihanira ahubwo tubonye umuntu afite icyaha tukamushikiriza ubutungane bwonyine bukitunganira
mu gihe umwe muri batanu barongoye umutumba kabere ashikiye ibyo byumviro abanyagihugu baheje gushikiriza Brigitte Chiminimana akurikirana hafi gutsimbataza amahoro we aragira icyo yunganiye kunyifato ibereye iyo hari umuntu ariko arakubitwa yagirizwa ubusuma cyangwa uburozi
icambi umuntu yarakwibwiye no kwa mama akababuza akabumvisha yuko naho yobo umuntu ari mubi ataburenganzira bifitiye bwo kutafata amabuye ko bategeza kwanza bagahagarika hama akabishikiriza ababijeje kugira babyumvize babatunganirize mbere n'abantu bakunda gukokeza mu bwo buryo bazwi mu kibano nabone bakabegera akababwira ko nyifata atariyo ko nabone bashobora kubakira nabi no kubakwegera akarambaranye
ubwira ubwo kubanguranya havuga ati nage ndava abantu babinkwegeramo yokora iki
umuntu nawe ahashitse ku kantu nk'aho haba hariko haraba imishyamirano hagoye kwegera umuntu abibonye yoca yihuta kushikiriza bati abakuru b'imitumba kubishikiriza izindi mboneza zisanzwe ziri hafi kuko muri mu kibano iminsi yose amariyo abantu b'abahanuzi abantu babizigirwa umuntu akenda akavuga ati nyabuna nyabuna ni munyaruke kubwira bahashike bafise ubushobozi kumurusha kumbure kugira bahagarike ibintu bitarashika habi
mu gusozera ikiganiro cy'uno munsi banza wibaze Apronie Dusabe nariko ndemeje ikiganiro shimire wewe wariko udutega biri ntibagiye n'abagira icyo baterereye kugira ikiganiro kiboneke ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ku munsi nk'uyu nk'aya mango
urabanza wibaze banza wibaze
mu vyuvugano mu vyukora